coconut, coco coconut, coconut, coco coconut, coconut, coco coconut, coconut, coco coconut. Every morning when I get up, I drink my coconut.
Everybody,
hey,
coconut, coco coconut, coconut, coco coconut, coconut, coco coconut, coconut, coco coconut.
My mama, when she cook rice, she puts coconut. My auntie, when she cook yam, she puts coconut.
Everybody,
coconut, coco coconut, coconut, coco coconut, coconut, coco coconut, coconut, coco coconut. Coconut, coco, coconut, 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 coconut.